Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya kabiri munyonyo umwaka wa 2021 amahoro iwanyu mwebwe mwese mudukurikira aya namakuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkurunkuru zikurikira ukudahana ibyaha bikorerwa amenyesha makuru biri mu byasasi bindava na leta y'u Burundi mugihe amakungu ayimbaza umunsi wahariwe kurwanya ibyo byaha Sendika yamenyesha makuru ibeji idoma urutoki ku byaha byo gukubagurwa no kwicwa byakorewe bamwe mu bamenyesha makuru b'Abarundi Alexandre Niyungeko arongoye ibeji akavuga ko ubutungane muzamakungu buzotinda bukore ubwicanyi n'ubundi bukozi bw'ikibi bujanye no gusinzikariza agati akazi na muntu birabandanya kugaragara mu Burundi Abantu 12 nibo bavugwa mu cegeranyo ca rigiteka ko bishwe mu kiringo kitarenze indwi twaraye dusozereye Andre Michel Sabimana adeje kumenyesha makuru muri rigiteka aza kubitubwira muri ano makuru aye mu butungane umunyororo wo guherayo nibo waraye uciriwe umugabo w'imyaka 27 wo mu ntara ya Muyinga sentare nkuru iyo ntara yamwagirije kwica nibigira nkano mugore wiwe ido nido ni murano makuru sangwe kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
igenekerezo rya kabiri munyonyo uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi muzamakungu wahariwe kurwanya kudahana ibyaha bikorerwa amenyesha makuru kuva uyu munsi wemejwe n'ishyirahamwe muzamakungu ONI ibyaha bikorerwa amenyesha makuru ntibisiba kwiyongera mu Burundi bamwe barishwe abandi barakubagurwa abandi mbere barakurwa mu kazi kabo ka misi yose ko kurondera amakuru Inkuru twategura na mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Mu nama igira ya 68 yishyiramwe mpuzamakungu ONI yabaye mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2013 niho hashyirwaho ingingo yemeza nduguruye twa Mugina umutekano w'abamenyeshamakuru n'ikibazo cyo kudahana ndugaye twa Mugina. Iyo ngingo niyo yacishyiraho igenekerezo rya kabiri munyonyo nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya kudahana ibyaha bikorerwa abamenyesha makuru iyo ngingo yacisaba ibihugu byose bigize ishyirahamwe ONI gufata ingingo ziboneka mu kurwanya ukudahana byabaye umugenzo mu bihugu iri genekerezo kandi ryashyizweho mu ntumbero yo kwibuka abamenyesha makuru babiri b'abafaransa Ghislaine Dupont na Claude Verlon bi radio y'abafaransa RFI bishwe ku igenekerezo rya kabiri munyonyo mwaka w'2013 mu karere ka Kidal mu gihugu cya Mali ingingo ihamagarira amaleta yose gukora ibishoboka byose kugira abagwanye bongere bashengeze imbere ubutungane abagirizwa bose gukorera mabi abamenyesha makuru uyu munsi rero wo kurwanya ugudahana ku mabi akoregwa abamenyesha makuru ushitse mu gihe mu Burundi hari abamenyesha makuru bamaze kwicwa n'inzego za leta aha twavuga nk'umumenyesha makuru Christophe Nkezabahizi wi radio na televiziyo by'igihugu RTNB yagandaguwe hamwe n'umuryango wiwe wose n'inzego za leta mu mwaka w'2015 muri katiye Nyangagara mu gisagara cya Bujumbura uyu munsi kandi ushitse mu gihe umumenyesha makuru Jean Bigirimana w'ikinyamakuru iwacu yabuzwe irengero kuva mu mwaka w'2016 inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'urwego rw'iperereza uyu munsi kandi utwibutsa ikubagurwa ry'umumenyesha makuru wi radio y'abafaransa RFI Estras Ndikumana mu mwaka w'2015 mu gihe yari korakora umwuga nitwa kwibagira kandi n'umumenyesha makuru Bob Rugurika yapfunzwe mu mwaka w'2015 azira gushira habona amakuru ajanye n'igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano urutonde rw'abamenyesha makuru baburabujwe mu Burundi nitwa ruvuga muturuheze ariko nitwa kwibagira n'isambugwa ry'amaradiyo yigenga mu Burundi yumvirizwa n'abarundi sinzi byakozwe n'inzego za leta mu mwaka w'2015 bikakurikirwa no guhunga kw'abamenyesha makuru b'Abarundi barenga ijana bari mu buhungiro kubera kuburabuzwa be no gutotezwa mu kazi kabo byakozwe n'inzego z'ubutegetsi bwa SNDD FDD
kubwa Alexandre Niyunge ko arongorana ni rwamenyesha makuru mu Burundi beji ngo naho ubutungane bugikwega amaguru mu Burundi ayo mabi ngo bitewe bitebuke abayakoze barazwi kandi bazokubitwa intahe mu gahanga biciye mu butungane bwo muri kano karere canke ubutungane mpuzamakungu kurikira Alexandre Niyunge ko arongorana ni rwamenyesha makuru mu Burundi ibeji
muri ayo mabi rero harimo mabi kureba amamenyesha makuru aha tukibukanya umuryango wa Christophe Ntezabahizi wagandaguwe umumenyesha makuru Jean Bigirimana yabuzwe irengero kanabandi benshi bagiye baraburabuzwa mu mwuga wabo uno munsi rero n'uwo gusubira kandi kugira ngo tugume dusemerera tugira tuti ayo mabi ategerezwa guhanwa ategerezwa gushirwa imbere y'intahe byanke rikunde nivyo koko turabona ko ubutungane mu Burundi atabuha haba kuri ayo mabakorerwa abamenyesha makuru eka no kuyandi mabi yose ariko turazi neza ko nkuko bayivuga mu kirundi burira ntibutera ku mpeshi itere bitebuke abakoze ibyaha kuko barazwi bazoteba bashirwa imbere y'intahe iheze bakubite mu gahanga haba mu Burundi canke no mu zindi sentare zisanzwe ziriho mpuzamakungu kuko uwo munsi mukuru koko ni mpuzamakungu ibihugu byose rero n'amashyirahamwe mpuzamakungu arashyigikiye yuko ayo mabi akorerwa amenyesha makuru koko hanwa hakurikijwe amategeko y'abaya mu bihugu canke mpuzamakungu
nayo ku mugabane w'isi ivyaha 9 ku 10 bikorerwa amenyesha makuru ngo ntivyigera bihanwa mu mwaka uheze amenyesha makuru bagera kuri 62 nabo barishwe mu kazi kabo ivyo nibimenyeshwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres agasaba abakuru b'ibihugu n'amareta kwifatanya mu gukingira amenyesha makuru abakorera ibyaha bagashengezwa n'ubutungane hisunzwe amategeko.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye hari umunyagihugu aba ku mutumba Gitabo wa komine Kiganda y'intara ya Muramvya yaraye anyurujwe n'abantu bari mu modokari bambaye imyambaro ya gipolisi batashoboye kumenyekana abegereye umuryango wiwe bafite amakenga ku mutekano wabo basaba kandi kumenyeshwa iyo yajanywe yongere arekugwe kugatacari karazira inkuru twateguye na Beni Axera Kana
Uwera yanyurujwe no witwa Desire Niyuhire batazira gasongo yanyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano kandi bafise n'inkoho bamusanze ahasanzwe adandariza ibutike bamutegeka kugara bamufatiye ko inkoho baca bamuterera mu modoka ari yabo baragenda banyaruka bajana imwaro
modoka irikisiguze kabine y'isi bamufatiye ko pico cyangwa biza bayugare cyarugara bamuterera mu modoka amasa ku mihigo iby'amodoka zifatiwe abajyamwari ndiruka cyane
Abanyagihugu ba Kiganda bemeza ko Desire Niyuhire batazira gasongo abana neza n'abandi kandi ko ataco ariko arazira.
Bwa mbere bari bayamufashe baramufunga. Hari nta bintu by'imigambo yarimo. Ameze neza abana abantu rwose akunda na grade nka nyine n'icyo by'umuti tabari de kwere.
Basaba ko yorekugwa ata kintu barinze gusaba. Amakuru Radio Inzamba ikura muri bamwe mu banyagihugu b'i Kiganda havuga ko Desire Niyuhire abari umuntu wa kabiri hanyurujwe aho Ikiganda kiringo cinzwe zibiri gusa aya makuru nyana avuga ko Desire Niyuhire batazira gasongo afitaniye amatati na Ladislas niyo ndiko arongoye iperereza muri komine Kiganda amatati ari mu mugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo Sentebe Ladislas niyo ndiko yagiriza Desire Niyuhire batazira gasongo ko inka iwabo bafise ari zo banyaze abavyeyi biwe mu gwimo go mu mwaka w'1972 Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Ladislas niyo ndiko arongoye iperereza muri komine Kiganda co kimwe na Diomede Nzambimana buramatari w'intara ya Muramvya ngo bagire ico bashikirije kwinyuruzwa ry'abo bantu muri komine Kiganda
urakoze Beni Axera ka nato kivuze agateka ka zina muntu abantu 12 nibo bamenyekanye ko bishwe mu ndwuheze yo kuva kwa 25 gushika kwa 61 gitugutu biri mu cegeranyo cy'umuharo haranira agateka ka zina muntu iteka uwo muhari urerekana kandi nubundi bukozi bikibi bujanye no gusinzikariza ikiremwa muntu agateka kacho ligi iteka igatera ivyatsi ukudahana kubandanya kwibonekeza mu Burundi twumvirize Andre Michel Sabimana ajeje kumenyesha makuru muri ligi iteka
abantu 12 barishwe muri bo 9 batu ari biziga abantu 7 barakorewa mabi afatiye ku gitsina abantu 3 baraborejwe igufa umuntu umwe yarabuzwe irengero abantu 5 barahagatswe bidakurikijwe amategeko Mae mabi twavuze abagore 3 n'uruhinja rumwe barishwe umugore umwe yarahagaritswe idakurikijwe amategeko ico cegeranyo kiradoma kuri toke abakoze mabi akaba ari bamwe mu mbonera kure bamwe mu bapolisi bamwe mu basirikare bamwe bo mu rwego rw'iperereza na bamwe mu bajejwe intwaro mu ico cegeranyo havugwa mvirekeye uguhonyanga amateka janye n'ubutunzi imibano n'akaranga ukugwanya ikiza COVID-19 n'ivyerekeye umutekano muke ugizwe n'ibitero by'abitwaje ibigwanisho byatumye hapfa hagakomereka abantu mu bice bitandukanye by'igihugu umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana ivyaha byabayendase mu Burundi ugasaba leta gukurikirana mu butungane abagirwa n'ivyaha atakura abankunzi
Makuru yerekeye butungane umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose nico gihano sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Muyinga yaraye ihanishije mu ntahe y'ikibiriraho ku muhingamo wejo ku munsi wa mbere umugabo w'imyaka 27 yitwa Shadrack na Rugora yagiriwe n'icaha cyo kugandagura umukenyezi wiwe Leonce Yakarenzo n'ibigirankana nkuko amakuru atangwa na bamwe mu begere yo sentare abimenyesha idonido na Trifine kani wabo
nkuko amakuru ava muri iyo ntara ya Muyinga bitumenyesha ngo umubano mubi wari hagati yabo bari bubakanye akaba ariyo nkomoko y'urupfu rw'uwo mukenyezi Shadrack na Rugora akaba yari yemereye ko ariwe yagandaguye umukenyezi wiwe amukubise inshuro 2 ikigegene cy'igiti cy'umukaratusi mu mutwe uwo mukenyezi akaba asize abana 3 ivyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuwa 29 gitugutu guheze ku mutumba wa Rutoke muri komine Muyinga n'intara ya Muyinga umukuru w'intara abajije na Rugora icavuga ku gihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose warashengejwe yishuye ko akengurutse igihano asabiwe n'icariho cy'umushikiriza manza inyuma yo gushira urubanza mu mwiherero sentare ikaba yaciye ihanisha na Rugora Shadrack umunyororo wo guherayo ariko ikimenyesha ko amagarama y'urubanza ahebwe
Urakenuye Trifine kani wabo aho nyene mu ntara ya Muyinga inkurikizi zifatiye ku bukene bw'igitoro zirabandanya kwibonekeza aho ku mutakuru wa mbere hari imodoka yo mu bwoko bwa Probox yari itondeye igitoro cha essence ikaba isanzwe ikora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu yahiye iratokombera Imana ikaba yarakinze kuko igituro cy'igitoro citwa hydrobiri ahariko hatangirwa essence kitashikiriwe n'uwo muriro nkuko amakuru atangwa n'ababibonye abimenyesha abazuhinga bwo gukora imodoka bavuga ko kuri iyo modoka hoba hariho akaringoti kugatwara igitoro cha essence katari kugaye neza ku buryo igitoro caza kirajojota nayo iyo modoka yahiga tokombera nta bantu canke ibintu vyahonenekariye ku rugero rurenze kiretse imodoka zononekaye zigongana mu gihe abashoferi bazo bariko barahunga uwo muriro abanyagihugu bari mu micungararo bakaba bagerageje kuzimya iyo modoka birananirana abapolisi bo mu gisata kijejwe gukinga impanuka bakaba bashitse kuri ico gituro c'igitoro iyo modoka yagize isanganya y'umuriro ija yahiye iratokombera abakenera igitoro mu kazi kabo ka misi yose bagasaba leta gutorera umuti iyo ngorane y'ibura ry'igitoro mu ntumbero yo gukinga amasanganya be nayo hamwe no korosha uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amashirahamwe 13 ahurikiyemwo abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi atari abaganga barababazwa n'ikumirwa bagirirwa mu bibanza byo kurongora ibisata bitandukanye byo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Mu rwandiko bandikiye umushikiranganje barongoye bavuga ko atamukozi n'umwe wo hejuru atari umuganga ashobora kugenwa mabanga yo kurongora igisata na kimwe atari umuganga. Bagasaba umushikiranganje ko yohindura iyo ngingo ikumira bamwe. Inkuru twateguriwe na Prosper Nzisabira.
Muri urwo rwandiko rwashikirijwe umushikiranganje w'amagara y'abantu bagaha ikopi umukuru w'igihugu n'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku igenekezo rya 10 z'ukwezi kw'icyenda uno mwaka, basaba umushikiranganje gusubiramwo ingingo iraba ibijyanye no gutanga ubuzi mu bisata bitandukanye by'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kuko ikumira. Ayo mashirahamwe akababazwa no kubona atangishijwe inama mu itegurwa ry'iryo tegeko kandi bice 90% by'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atari abaganga. Urwo rwandiko rukavuga ko atamukozi n'umwe ashobora kugenwa mu mabanga yo kurongora igisata cyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atari umuganga, naho yoba afise ubushobozi n'impamyabumenyi za kaminuza mu bisata bitandukanye. Abo barongoye ayo mashirahamwe bakabandanya bavuga ko mu gihe ibintu vyoguma uko vyateguwe abanyagihugu bobura abaganga babavura mu bitaro bitandukanye vyo mu gihugu, kuko igice kinini cabo bari mu mabanga atandukanye yo kurongora ibisata by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Basaba nyabuna gukuraho ingingo yuko utegerezwa kugenwa mu mabanga aya canke ariya abanza kuba ari muganga, kuko bikumira abandi bakozi kandi babishoboye. Urwo rwandiko rwayo mashirahamwe rugasozera rusaba umushikiranganje w'amagara y'abantu gufata igice kimwe cy'abaganga bafise amabanga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bakarungikwa kuvura mu bitaro bitandukanye biri mu gihugu, maze ibibanza bahoramwo bikagenwamwo abandi bakozi bize kaminuza ariko atari abaganga kuko nabo nyene babishoboye. Abo barongoye ayo mashirahamwe y'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atari abaganga basaba ko nabo nyene boza barabashiramwo mu kujya inama n'ingingo iyo hari birabo bushikiranganje bigire bipfundikwe.
Urakoze Prosper Nzisabira, ni ngaha duce dusozerera ano makuru. Mwakoze kuba mwaduteze yompi. Jean Marinda bashinze twari kumwe, ndabikibanuye ndabifuriza n'umugoroba mwiza mwese naho utaha.